Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Ikaze ni gwanyu bakunzi bagadwe nzamba agateka kawe muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga kwihindurwa rya leta iherutse kuba. Prosper Nzisabira rigenda bashikiriza kino kiganiro wibaziki ikaze. Ikiganiro ni wibaziki kuri radio nzamba agateka kawe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura leta yiwe ku nshuro ya kabiri mu kiringo cy'umwaka. Abashikiranganji babiri bashasha nibo binjijwe muri leta, batatu nabo bahahora bahindurirwa ubushikiranganji barongoye. Wibaziki kuri iryo hindurwa rya leta. Twakore cyangwa turungikira ijwi kuri iyi nomero. Akamenyetso ko guteranya 46 76 92 417 417 417.
Babyeyi bacu ndababarire, muragenda mwitwararike ibanga mu bantu.
Umunywanyi wa mbere duhereye ko ni Rukundo Jean ari Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi.
Kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze guhindura leta kare y'ikose kuva ashikiriza ubutegetsi mu mwaka uhetse, jewe nibaza ko ari ku nyungu z'umugambi wabo CNDD-FDD gusa, kuko abarundi nta nyungu bazokura muri iryo hindurwa ry'amareta agenda ahindagura umwanya ku wundi. Mbere ko bagenda bahindura ku mwanya ku wundi, hahinduwe leta ngo abarundi bareke kunyuruzwa, hahinduwe leta ngo ubutungane bureke gucitsa ngondagonde, abarenganyi bareke kurenganywa, hahinduwe leta ngo abarundi bareke kwicwa, hahinduwe leta ngo Uburundi busubire kugirirwa icizere mu makungu ko yo kuba nyamwigenga, kuko yo kuba hagati ka waga, hahinduwe leta ngo batavuga rumwe na leta bareke guhigwa buhungu, hahinduwe leta ngo abarundi bakurwe mu marushwa batawemo na CNDD-FDD. Cyo ndabona ibi byose ntacyo bivuze, nta n'icyo bimaze. Abarundi bari bakwiye kwiba ko bakamenya ubusebwa n'ubusigara n'ayahandi ho. Ibyo ntawe byokanga, nta nyungu bizogirira abarundi, nta nyungu bizogirira abacanke bahiye, ariko ni ku nyungu za CNDD-FDD n'imbonerakure n'inshuti zabo n'ayahandi. Abarundi turagowe ihindura rya leta, ahubwo cyohindura cyangwa cyotabara Burundi, cyohindura ubutegetsi bwose cyangwa kigatembagaza CNDD-FDD abarundi bugatabarwa. Hanyuma abarundi nibatiba ko ntibarasame ngo leta yahinduwe, nayo izohindurwa kane, nayo izohindurwa gatanu, cyangwa igahindurwa cumi, nta rukiza rurimo igihugu kiciye mu bintu ya CNDD-FDD. Abarundi bavuze ngo n'Imana ifashe uwifashije. Abarundi bakwiye kumenya icyo bakora, ko mu gihugu bagasubira kugitondeka bakagishyira ku murongo mwiza, kigasubira kwizerwa mu makungu, n'abarundi bakaruhuka amarushwa n'amagogwa barimo. Murakoze.
Na Nakamano Libwari ari Gisozi mu ntara ya Mwaro arafise icyo avuga kuri iryo hindurwa rya leta.
Mwaramutse neza. Iryo hindurwa ry'abashikiranganji mu mwanya muto je nibaza yuko hari igihe rimwe rimwe binadutangaza cyangwa bikadutwenza, kuko kwambuye kuri ahindagura abashikiranganji ku mwanya ku mwanya atanameza biyabaheze, ni ibintu bidasiguritse umuntu w'umukuru w'igihugu. Cyerekana yuko aha amabanga abantu batayashoboye, kuri guha amabanga abantu batayashoboye hama bakamara umwanya urumero maro katawumva ngo wakati ngo karango karamunaniye ngo ibiki n'ibiki, cyangwa ugasanga ni babandi nyine kumwe bakunda guha na hagati yabo, nuko bafite icyo bamaze umugambi kumbe nta kintu na kimwe bashoboye. Ntibyumvikana bishobora guha gushyira mu mabanga umushikiranganji cyangwa uwo ari we wese ukazamva n'amezi abiri ahetse atanu kwezi ngo uramuhinduye. Iryo kosa bakoze muri ako kanya barikosa nyabaki, amakosa baranayakora mbere kuko bayakora, kuko urashobora gusanga nk'umuntu w'umushikiranganji dufatiye nko ku uyu unyi yaheruka aha yari agiye hariya mu bihugu by'Abarabu, ko yarerekanye neza yuko nawe yari akiri umushasha ibintu yakoze, kuko ibintu bidahuye n'amategeko, ibintu by'ibiturire yerekanye neza yuko ibintu by'imiturire yaba yarabiriye kuko ibintu abo bateza kugenda habaye nk'atifatikwa abatimba abantu bateza kugenda hariya tugabira n'umukuru w'igihugu sibo yatwaye habikiboneka neza yuko habaye mwaka kamana wa mama canke yaba yariye n'ibiturire kandi nk'uwo nta n'umwanya waruhetse ari akimushira nene nk'uwo wumva amaze kabiri yokora ibiki cyerekana yuko agena abantu babona ko tatama abanga bashoboye usanga bamukoreye ibintu atari umwanya weza ariho bakihaje bakora ibintu bidahuye n'amategeko bidahuye n'ibyo akeneye bidahuye n'ibyo abanyagihugu bifuza nko kumuhindura birumvikana mugabo birateye n'isoni kubona bahindura umuntu atanu kweza amatwi kandi ibindi tubona ni ukubona agena abantu atari takintu bashoboye
uwo bose banegura atawumuwanigwere nugire ngo nukumwana jumono nubono
ikiganiro ni wibaze kuri radio inzamba agateka kawe aho uno munsi tuvuga ku ihindurwa rya leta riherutse kuba Nzorumara Pascal ari mwakiro mu ntara ya Muyinga
turabura muri cyane rero nukuri kujya no guhindura leta cyo nta kinini mbona nayo rubivuga ko kuko sanga ngirango ari mukinyoro n'indi nabagomba gusubira ngo leta yibone imishwa guhagarara bivanye n'indi nabona gushikanga n'umwe mu bifata rero n'uje ushikanga n'ubutungane maze haramaze imitsi ari mike sikira cyane avuze ko mu butungane bitifashe neza bitahayega ntihayega usanga ari nk'uwo ari mukinyoro w'uyu byanga vuba tuyuhuye ko hacho ari karamara akamuhindurira rero ibirenge abiri mu bijanye n'ingene atizotunganya leta yiwe niko ingira nziyumvira nuko nta bibi bintu kino mbona bivugaho cyane kuko yego n'umukinyuro mujya muri ubwo kwa mukinyuro nta cyo bivuga ko kirekire murakoze cyane
twumvirize ntandi ubumwe ponsiye ari ivugizo mu ntara ya Makamba
turabye ihindagurika ry'abagize leta y'u Burundi na cyane cyane abashikiranganje batandukanye turabona neza yuko rijya hindagurika ryabaye nta kamaro kanini riza rihindura ku bikorwa leta yari isanzwe ikora kubera gerageje kuraba rimwe na rimwe hari ibintu usanga leta ikora itashyizemo ubuhinga ego ubushikiranganje rimwe na rimwe usanga bufise abahinga bafasha umushikiranganje gutwara ariko kandi ibyo babyiza mu gihe umushikiranganje bamugenye muri ubwo bushikiranganje abifitemo ubumenyi turabye nk'umushikiranganje ahora umushikiranganje w'amakara y'abantu guca bamurungika mu bushikiranganje bw'ibikorwa bya leta ari umuganga ibyo bintu ugerageje kuraba usanga ni hamwe umushikiranganje aza gukora ibintu atazi rero ndagurika cy'ubutegetsi nta kintu na kimwe bidoza byungura ku byahahora kuko urabye rimwe na rimwe ahubwo harimo bamwe bamwe bategeza gukurikiranwa kubera inyonyezwa ry'ubutunzi n'ibikorwa bimwe bimwe byagiye bikorwa bitabereye nk'akarore ko ahora ari umushikiranganje w'amagara abantu hari amadosiye menshi yavuzwe yuko hari biyoyora mutwe byacurujwe biranyitswa amafaranga janye n'ibya covid n'ibindi byinshi tubona ahubwo ubategezo kubazwa ibibi bijanye no konona amatungo y'igihugu babandanya bashimirwa bakugwa habarishirwa mu bindi nta bintu rero twiteze birebire mwirihindagurika ry'ubutegetsi kiretse gusa kuzobona mu bindi bibi byinshi kuko Burundi burakeneye kandi harakenewe yuko abarundi bahindura ingendo bagahindura n'ivyumviro kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere.
Ikiganiro ni wibaziki kuri radio inzamba agateka kawe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka guhindura leta yiwe ku nshuro ya kabiri mu kiringo cy'umwaka. Abashikiranganje babiri bashasha nibo binjijwe muri leta abandi batatu nabo bahahora bahindurirwa ubushikiranganje barongoye wibaziki kuri iryo hindurwa rya leta twahure cyangwa turungikira ijwi kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 23 majyarane na 17 Nahimana Danieli ari mutaho mu ntara ya Gitega
amahoro ndabaramukije cyane uyo tsiki ariko byo jibonye batsa kuri nuzi iri iri hindura jaba shikanganzi mkuu yuka yuka guhindura jewe kicho niwaza nukonyine nzi yuko ya hinduye taribi hano viva bibaye kucho baba akoze nubwo baba akoze icyaha kanaka bakoze makosa ahinduye umuntu ahinduye umushikanganzi kanaka abamujyanye handi abagiye gukorera handi abona bo abagiyegereje kuko nk'iyo ahinduye nk'umukozi yari hafi yiwe yaramwegereye urumva nk'iyo wewe nyine urumva ko abashaka kuzana umuntu babyumva kumwe umuntu yizeye umwizerwa nyine kuri we abyo mubikira amabanga cyangwa atazomutangira kucyo ibyo bashaka kushika kuri bashaka gukora ihindurwa ry'abo bantu by'ukuri ibisanzwe turabimenyereye nyine barahindurwa iyo bahinduwe si uvuga ngo bahamye ikibari gihamye babahaye oya ahubwo abagiye babaha poromosiyo kandi ahantu nyine utavuga ati ngo harasanzwe utavuga ngo ni igihano umuntu abamuhaye oya
tumirize na Mutima Francois w'igitaramuka ikarusi ica bivuga ko
mu ntara abaminisitiri bahinduwe harimo amagara y'abantu ngira ngo babonye uyaho yabihoramwo na Mbaritade Ndikumana ngira ngo babonye atabyifashemo neza cyane cyane kuri iki kibazo cya COVID-19 kuko kuva itangura kuvugwa uyu muminisitiri nabonye umenga n'ubutabyifashemo neza imbere ya OMS kuko OMS yabaye ntibyemera neza ibyo ariko arakora mu maraporo ngira ngo yagiye atanga atariyo cyane cyane mu kuyobya no mu gutangira ibiharuro bitajyanye n'abarwara n'abahitanwa n'icyo kiza ngira ngo kumbure hari icyo bamuneguye cyangwa mu bindi bintu bijyanye n'ubuvuzi byinshi naho nawe tutari abaganga ariko twagiye kumva byinshi atagiye atunganya neza ngira ngo kumbure bamuhimbire kugira bazane uzobikora neza kuruta kugira ngo abarundi baronkera akarusho kugira ngo amagara yabo atunganizwe amere neza ibice yakoze nabi hariho n'ibindi byinshi bijyanye n'ukwivuza ubukena kw'imiti na bya bindi bya ya kampani ngira ngo bavuga yemporota ibiyobyabwenge sinzi ya wa munyakenya namba yitwa ndera yarafatikanije na bagisiga ngira nabyo nyine kombore byarabayemo kuko ubushikiranganji yararongoye bwaranzwe n'amanyanga menshi n'ibintu by'amafuti n'ibindi bintu bidatunganye hanyuma kumushikiranganji w'ubutungane nawe ni ukuri we byabaye akamuna byabaye akarengeje aho abantu banyurutswa bakavuga ngo amadosiye ngo baratanguye amatohoza abandi bakicwa ngo baratanguye amatohoza imanza za ngondakonde zigakomeza gucibwa abarundi baboroga barira n'umukuru w'igihugu kugira hagarara imbere y'abacamanza agataka akaboroga karira imbere y'abarundi ariwe yotanze umuti we n'uwo mushikiranganji ngira ngo nicyo bamuhoye ngira bazanye ubundi agiye kubihagararamwo neza abarundi baruhuke ubu busho n'aya mabohero yuzuye inzirakarengane kumbure babihindure sinzi ibyabo bisahubwe habura icamera nk'uko nabivuze n'ukuri birame ntangahe
kuri iryo hindurwa rya leta na Katihabwa Manuel ari Gisagara mu ntara ya Cankuzo arafise icyo arivuga ko
ntabaramugeje cyane ego umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka guhindura abagitereta bamwe bamwe nk'ubutungane w'amagara y'abantu n'abudandaji yarabahinduye ariko hari icyo twibaza cyane cyane nka twebwe abanyagihugu mbega yabahinduye kubera iki ko bahinduye inshuro zibiri zose akabazi ka mbere twibaza yuko ivyo vyose ubutumwa yabatumwe bwabananiye ku ruhande rumwe ku rundi ruhande tukibaza yuko ibikorwa vyabo bishobora kuba bitanezereje abo basanzwe bava mu mugambo umwe n'umukuru w'igihugu bakaba baramuremereye bavuga bati abantu washyizeho bariko bakora bitajyanye n'ibyo twipfuza mu mugambo CNDD-FDD. Ikindi nacyo jyewe nk'umuntu w'umunyagihugu abirabira hagufi mvuga nti hindagurika ry'abashikiranganji ry'abakiza leta mu Burundi ndetse no muri Afurika yose byerekana yuko bidakorwa kubera ko hariho icyo twakwita ubushobozi bw'abo bantu uje ku butegetsi cyangwa ujeje amabanga kanaka muri Afurika cyangwa mu Burundi iyo hari bimugora iyo hari ibyo adashoboye ni gake utobona ya tanzimiho ibyo mu rurimi rw'igifaransa bita kudemisiona ni gake utokibabona ko rero bararindira kumiraho akavuga ati ntabatankuye nzoguma ngaha nzobandanya ndabikora uko ndabyumva uko ndabyipfuza
ahora tugenda uterega mugenzi nabiyo mico yawe nakundo muyo
ikiganiro ni wibaze iki kuri radio Inzamba agateka kawe uno munsi tuvuga ku ihindurwa rya leta iherutse kuba abashikiranganji babiri bashasha akaba aribo binjijwe muri leta abandi batatu bahahora bahindurirwa ubushikiranganji barongoye twakure cyangwa turungikirijwe kuri iyo nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 93 27 Bukuru Bonifasi ari rugazi mu ntara ya Bubanza
kubyivyo twebwe rero ko tuvyibaza ko ari ugushaka kugira agushaka kugenda arashira izindi nzego ziwe yizeye kuko urabona izo ya zari zihari nizo yahasanze zahora zikorana na Petero Nkurunziza rero nawe arafise abantu nyine ari abantu bavugana neza abanyamabanga biwe nyine abakunzi biwe avuga ati nibo nkeneye ko baza hafi yanjye baja mu ntuze mu butegetsi bashaka gukora ibikorwa nyine bakabyumva kumwe ubwo nk'abajya barabanje abantu ze ba Petero Nkurunziza bari ibintu bimwe bimwe atashobora kugira wasanga biri boke bitashobora kurengana bitashobora gukorwa bivanye n'uko ari abantu nyine yasanze nubwo bahora bakorana nawe yari muri guverinema ku nko ya Petero Nkurunziza mugabo urabona ko ubu afise ikibanza ari umuperezida rero kuba ari umuperezida hajya ntibisa n'uko yahora ari umukuru w'umugambwe yahora ari iki mu bikorwa bya leta oya ntibisa ubu urumva n'umuntu ari ku rwego rwo hejuru rero abakeneye abantu bamushyigikira mu byo akora rero kandi urumva nta birebire nta bishasha nta byinshi nta byiza tuteze kuri iryo hindurwa ry'abo bashikiranganji ry'abo bantu yakuye muri iryo ibanza nta bishasha nta turi twagwa n'intwaro y'aba basendelefute ego
twumvirize Nduwamahoro Lazaro w'ibuyengero mu Rumonge
inka tudi ku mana kirisi bura nkuko twakwiye kumushobora amandi mabanga ko twaraye ibintu yakoze mu bintu bya sante ibintu yakoze bidakoko afite agiye turiye ku mugaragaro ari ibintu by'amagara y'abantu ibintu yarahoneje icyo asimbura aho yapfuye no kumushyira mu yandi mabanga none aha mushinze hoho umva agiye kuhakorera iki ntatubona arakora nkuko yahakora hahandi aho ni ukuri gukora akwiye guhindura kutara kwa Amerika kugira na babandi nyine batigira bahinduka yikongora mukuye ngaha mbaga agaca amushyira ahandi mbe ahandi amushyitse hagiye gukora iki ko naho yari ari atacyo yari ashoboye abantu nk'abo bakwiye gusezererwa bakava mu kazi akarondera abandi bakiri bashashe kandi barahari bashoboye akazi ngapana kwa guma abashinganye guma ari babandi aha mu Burundi abashinganye ntibigira bahinduka muri babandi amukura ngaha akamujyana ahandi aha handi amujyanye abagiye gukora iki ni kwa kuri nyine ntagihinduka we yitwagora mu bogoje mugabo mushize mu kindi gisata bacha bahinduye ngaha nta kintu bahinduye kandi ibyo byamunaniye gukora ngaha si kuri tisi kwaca abishobora hajya ahandi abagiye kubandanya yonyo naho ko yari karibona nyine amakabanda yibereyeho nk'umushiranganyi atacahindutse nakuye mu shaka ndarashira mu bundi hari cyo guhombye n'acyo guhombye yakin kuko bose n'ubushikiranganze kandi ibyo boye nabyo bose ntibibutse siwe gusa n'abandi bose nibeshi nibeshi tubona aha mu Burundi ayengeso yuko umuntu w'igihugu abashikiranganze batikira bahinduka kuba ari wabandi abandi batwara kuma ari wabandi nabo ni akaba kandi akaba ariwe tuzi neza ko aribo bishe igihugu atatu na kimwe bakimariye atatu cy'akamaro bakimariye bakamari babanda akamukura nk'akamushyira hanze abantu bakibaza ngo aramukuye kumve naho ntaca mu gita mugize kwa muhaye amayandi mabanga guhindura hari abakikibuka kuko hari abashoboye akazi atakazi bafise kandi bashoboye gutwara bohindura n'igihugu bakagishyira ku murongo tutibagiye abantu b'intwari tubona bimvuga kuri buzuye ngaha mu Burundi mugabo abo ntibabereka kuko apana guha mushyiraho baba ntacyo bamariye i Burundi n'abanyagihugu
urabwira n'abandi ngo ry'umuntu
ikiganiro ntiwibaze ke kuri radio Inzamba agateka kawe tukavuga ku hindurwa rya leta riherutse kuba aho abashikiranganji babiri bashasha aribo binjijwe muri leta abandi batatu bahora nabo bahindurirwa ubushikiranganji barongoye twakire umunywanyi wa nyuma ntawe akaba ari Munezero Yanwari wo mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura
ubugabo ubushingana cyangwa ubupfasoni bw'umuntu umujejwe ibintu by'intwaro iyo hari amabanga abona adashoboye amurengeye atakwari bubigire cyangwa iyo abana hari byamunaniye mbona yuko kwari ukudemisiyona atarinze ko bamurinda kumukura mu mabanga nkuko tubibona mu bihugu bya Buraya aho bamaze gutera imbere iyo hari icyo adashoboye n'umukuru w'igihugu arashobora kuvuga ati jyewe ibyo niyemeje ibyo nategereza gukorera abanyagihugu ndabona ko byananiye ndademisiyoni ariko nigako tubibona ngaha muri ibi bihugu byacu na cyane cyane nko mu Burundi byariketse kuba mu Burundi aho ahigeze kudemisiyona babiri uwitwa Martin uwitwa Lisenzo Mukunda kete yabaye ishusho ryiza n'abandi bari kumfatiraho kugira ngo nyimba hari icyo batabona badashoboye ngaha bari gukorera abanyagihugu cyangwa leta bakabigenza uko bakavuga bati amabanga jyewe byo niyemeje ndabona yuko ntabishoboye reka ndemisiyone ariko abandi barinda ko babakura ikindi norangiriza ko navuga yuko ariko guhindagura bagize leta byari byo mugabo birerekana yuko umengo hariyo kutizerana n'ibindi kandi ikindi nacyo biragoye iri kumuhindagura abakozi biragoye yuko icyo gisata gitera imbere mu bijyanye n'iterambere kuko umwe wese aba ari mushyashya umwe wese yuca usanga ata muntu iyo umuntu atarambiye mu mabanga runaka biragoye ko dushobora kugira icyo twokwita evaluation mu gihugu mu gifaransa ko umwe evaluate mu batse ati mbega wamaze iki wakoze iki byagenze gute ibyo wari wishinze warabiranguye rero biragoye iterambere n'umwimbu ntushobora kuboneka uko twabyipfuza murakoze
ikiganiro wibaze ko twari turabashyikiriza kuri radio Inzamba agateka kawe kigarukiye aha twavuze ku ihindurwa rya leta iherutse kuba aho abashikiranganji bashasha babiri binjijwe muri leta abandi batatu bahahora bahindurirwa ubushikiranganji bari barongoye tubashimire mwese mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro tutibagiye namwe mwariko munatwumviriza Prosperi Zisabira rije nayo ndabashiriza kino kiganiro kuri radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.